Mr. Agnew.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25, 31 na metero 41 mu gitondo muri kumwe na Venuste Nshimyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Perezida Donald Trump ashigaje iminsi 9 gusa ngo ave ku butegetsi, abadepite b'abademokrate bakomeje gahunda yo gushaka ko yegura. Inkuru irambuye mu ntangiriro z'aya makuru. Mu Burundi, ishyirahamwe rya Kiliziya Gatolika rishinzwe gufasha Caritas rigiye gutera ibiti ku nzuzi zo mu mujyi wa Bujumbura na Rusizi.
Kugira ngo rero uyu mugambi ushoboke, twarituye abagira neza Ceres Caritas America na Caritas Butaliano bace baraduterera amafaranga y'uwo mugambi angana hafi miliyoni 120,000.
Bosco Ntakarutimana, umukuru wa Caritas Burundi. Impunzi z'Abarundi zigera kuri 38 zo mu nkambi ya Mulongwe zikora imirimo y'ubucuruzi ahitwa Ikaseke zaraye zinyazwe amatelefoni ndetse n'amafaranga n'abantu bitwaje imbunda.
Ku makuru twamaze gusohoza, ku bari bariyo, abo bari bafashwe, abafashwe ibyo ababafashe baripfutse, baravuga yuko ari abamayimani.
Dominique Ntamubano wahoze ayobora inkambi ya Mulongwe, muramwumva mu kanya. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Venice. Abadiplomati baserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu makungu basohoye urwandiko rwiyamiriza ibyakozwe na Perezida Donald Trump, aho yagomoye abayoboke biwe gutera Kongre ya Amerika. Abadiplomati batiye akamo basaba abategetsi bo muri Leta gushyigikira utwigoro two kwifashisha ingingo ya 25 y'ibwirizwa shingiro kugira bamukure ku butegetsi. Abo baserukira Amerika mu makungu bavuga ko ibyabaye ku munsi wa gatatu w'indwi iheze byononye icyizere Amerika ifite mu makungu, cyane cyane cyo guteza imbere no kurwanira demokarasi. Bagaragaza kandi ko babajwe no kubona umushikiranganji wa Amerika ajijwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo abarongoye, azwi cyane cyane ko ari somambike na Perezida Trump, ataco arashyikiriza cyo gutunga urutoke Perezida kuri iyi ngomuko yabaye. Bavuga kandi ko bababazwa n'uko atavuze ko abadiplomate bari mu mahanga bashobora guhura n'ibibazo mu guteza imbere demokarasi. Ibiramenyekana igitigiri cy'abadiplomate basinye kuri urwo rwandiko rwabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika, The Associated Press. Ibihimba by'imibiri, ibisigarira by'indege hamwe n'impuzu z'abantu byatowe mu mazi hafi y'umurwa mukuru wa Indonesia ejo ku munsi w'Imana, inyuma yaho indege yari itwaye abantu 62 igiriye isanganya. Abategetsi bavuze ko bataramenya icyatumye iyo ndege y'ikompanyi Sriwijaya yo mu bwoko bwa Boeing 737 ikoroka inyuma y'iminota 4 ihagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Sokarno Hatta ku muhingamo wo ku munsi wa gatandatu. Ariko ku munsi w'Imana ejo bavuze ko bamenye ahari agasandugu kayo kirabura kabika amajwi. Bavuga ko iyo ari nzira izobaganisha ku kumenya icyatumye iyo ndege igwa mu kiyaga. Abajejwe gutwara abantu n'ibintu muri Indonesia bavuze ko abahinga mu kwibira mu mazi bagiye gutangura kurondera ku gasandugu, kandi bizigiye ko bitazobatwara igihe kinini batarakabona. Abategetsi mu Bwongereza bavuze cyo ku munsi w'Imana ko ibitaro muri icyo gihugu byarengewe n'abarwayi ba COVID-19, kandi igisata cy'ubuvuzi kiri mu bihe bibi bitazigera byibagirwa. Irigabisha ryatanzwe n'umukuru w'igisata cy'ubuvuzi mu gihugu Chris White rije mu gihe abagize akanama k'abahanuzi b'igihugu n'akabahinga mu bya siyanse batangarije ko ingingo zagwa mu rugo zafashwe mu bihe byo guhimbaza Noeli zitubahirijwe nkuko bikwiye. Bavuga ko habaye ukorosha abantu bahurira hamwe mu miryango no kubareka bahurira hamwe mu masoko. Bamwe mu bakozi bo mu bitaro bavuga ko ibintu byayangaye ku murwa mukuru Londres no mu bice by'ubumanuko bw'Ubwongereza. Abantu bishwe na corona ejo kw'Imana mu gihugu barenze 180 kandi igihugu kimaze iminsi ine ikurikiranya kironka abarenga 100 biyongera kubafa. Umukuru w'itagaca Londres Sadiq Khan kwa gatanu yavuze ko igisagara rirongoye kiri mu bihe nk'ivyo mu ntambara. Tukivuga kuri uyo mugera, perezida wa Mali Lazarus Chakwera avuga ko ababajwe n'uko ibitigiri by'abandura COVID-19 byiyongereye mu gihugu. Mu ijambo yashikirije ejo ku munsi w'Imana yatangaje ko atanguje iminsi 21 yo kwisonzesha kugira arondere ububasha buvuye ku Mana mu guhagarika ikwirakwira y'uwo mugera. Abahinga mu by'amagara y'abantu bavuga ko uko ibintu byifashe hakenewe ibirenze amasengesho. Malawi iheruka kuronka ibitigiri byiyongereye by'abandura umugera wa corona. Ku munsi wa gatatu Malawi yararonse abantu 381 banduye na 12 wahitanye. Igitigiri cya mbere kinini ku munsi umwe kuva umugera utangura gufata 3 mu kwezi kwa kane itariki ya 2. Perezida Chakwera yavuze ko uwo mugera wiyongereye kuko abantu benshi barimo nawe nyene badohotse ku mabwizwa yo kwirinda. Perezida Chakwera yamyidogerwa akatari gake batubahiriza ingingo zo kwirinda mu bihe by'amakoraniro. Kuri w'Imana yategetse abashikiranganji bajejwe intwaro mu gihugu hamwe n'uw'amagara y'abantu gukomeza amategeko yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 atakurindira.
Arakoze Aloys Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri w3 akadomo radio yacu VOA akadomo com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe perezida Donald Trump ashigaje iminsi 9 gusa ngo ave ku butegetsi, abadepite b'abademokrate bakomeje gahunda yo gushaka ko yegura. Nancy Pelosi perezida w'inteko nshinga amategeko ashobora gusaba kuri uyu wa mbere vice perezida Mike Pence kwifashisha ingingo ya 25 y'itegeko nshinga agatangaza ko perezida Trump atakibashije gutegeka igihugu ibyo yaramuka atabikoze ejo hagatangazwa ingingo zashingirwaho kugira ngo Trump yeguzwe ku butegetsi. Iyi nkuru turayisomerwa na Claude Ganza Munyamagana.
Umudepite w'umudemokrate ukomoka muri leta ya California witwa Ted Lieu ni umwe mu bateguye ingingo zatuma perezida yeguzwa. Ku mugoroba wo kwa gatandatu yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko ingingo zizashingirwaho mu kweguza perezida zishyigikiwe n'abadepite barenga 180 nubwo nta murepublikani n'umwe urimo. Nubwo manda ya mbere ya perezida Trump izarangira ku itariki 20 z'uku kwezi, Nancy Pelosi yo imutwe y'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abagenzi be barifuza ko ahita yegura. Nubwo hari amahirwe menshi y'uko abasenateri bayobowe n'umurepublikani bo batashyigikira umugambi. Ku wa gatanu w'iki cyumweru dusoje, Nancy Pelosi yaravuze ati iyi myitwarire ya perezida usa nk'uwavangiwe mu mutwe ntikwiye gukomeza turebera. Dukwiye gukora igishoboka cyose tukarinda abaturage ba Amerika ibitero bye ku gihugu cyacu na demokarasi yacu. Kugira ngo abadepite beguze perezida ku nshuro ya kabiri birasaba ko seniterane ikabisuzuma kandi ku nshuro ya mbere sena yabitesheje agaciro. Abadepite banasabye vice perezida Mike Pence kwiyambaza ingingo ya 25 mu itegeko nshinga rya Amerika uburyo rukumbi bwakwihutisha kweguza perezida. Ntacyo Pence yigeze avuga kuri iki cyifuzo, cyakora bivuga ko yabwiye inshuti ze ko atabikora. Ingingo ya 25 mu itegeko nshinga rya Amerika yatowe mu mavugurwa yakozwe mu 1960 iha ububasha Visi Perezida bwo kuba ari bufata ibyemezo aho kuba Perezida. Iba ariko bigasaba ko Perezida yaba atagishoboye gufata ibyemezo biboneye cyangwa yagize ibindi bibazo bituma atakaza ubushobozi bwo kuyobora, kandi bikabanza kwemezwa ku bwiganze bw'amajwi y'abagize inama y'abaminisitiri. Abasesenguzi ariko basanga uburyo nabwo bugoye cyane kubera iminsi mike Trump asigaje ku buyobozi. Abadepite benshi biganjemo abademokrate n'abarepublikani bakeya bashyigikiye ko Trump yeguzwa cyangwa akamburwa ububasha bwo gufata bimwe mu byemezo. Umusenateri witwa Lisa McCowis ukomoka muri leta ya Alaska yasabye Perezida Trump kwegura. Uyu ni nawe umusenateri wa mbere w'umurepublikani washyigikiye ku mugaragaro umugambi wo kweguza Perezida. Ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize, Senateri Pat Toomey wo muri leta ya Pennsylvania we yabwiye televiziyo Fox News ko atashyigikira umugambi wo kweguza Perezida n'ubwo yemera ko yakoze ibyaha ubundi byakamweguje. Hagati aho ariko mugenzi we muri leta ya Nebraska we yabwiye televiziyo CBS ko ashyigikiye cyane gahunda yo kweguza Perezida. Kevin McCarthy ukuriye abarepublikani mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite we yavuze ko adashyigikiye na gato umugambi wo kuvana Trump ku butegetsi. Perezida watowe Joe Biden yavuze ko Trump adakwiye kuba akiri ku butegetsi, cyakora ntanashyigikiye abademokrate bashaka gutangiza umugambi wo kumweguza ku nshuro ya kabiri. Biden avuga ko iyo biza kuba Trump atazava ku butegetsi mu byumweru bitagera kuri bibiri yashoboraga gushyigikira ko yeguzwa. Yagize ati, iyo aza kuba asigaje nk'amezi atandatu twazaga gukora ibishoboka byose akava ku butegetsi, byaba gutangiza ibirego byatuma yeguzwa, byaba se kwiyamaza ingingo ya 25 y'itegeko nshinga cyangwa ubundi buryo bwose bushoboka. Ubu njye nshishikajwe no kuba ari twe tugiye kuyobora nka Perezida na Visi Perezida ku itariki ya 20 tugahita dushyira mu bikorwa ibyo twateganyije. Perezida Trump yashinzwe gukoresha nabi ububasha afite no gukoma mu nkokora imirimo y'inteko ishinga amategeko mu 2019, ariko seneza kumugira umwere kuri ibyo byaha mu kwezi kwa kabiri kwa 2020. Nta mu perezida wa Amerika n'umwe yigeze weguzwa inshuro ebyiri. Impuguke Paul Barman wigisha mu ishami ry'amategeko muri kaminuza ya George Washington yo mu murwa mukuru wa Amerika, Washington DC, asobanura ko hari impamvu ebyiri zatuma perezida yeguzwa. Ati, impamvu ya mbere ni yuko perezida uri ku butegetsi yagabye igitero kuri guverinoma ya Amerika, icyaha kibi kurusha ibindi byose umuperezida yakora, icyo ntigikwiye kubura mu byo yaregwa. Impamvu ya kabiri ni uko naramuka yegujwe ahamijwe ibyo byaha bizatuma atazigera yongera kwiyamamariza kuba perezida mu gihe kiri imbere.
Urakoze Claude Ganza mu Nyamagana. Nongereho ko komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet yamaganye igitero cyagabwe ku wa gatatu w'icyumweru gishize ku ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika izwi nka US Capitol. Yavuze ko ari ukwibasira ubwisanzure bwa demokrasi kandi ahamagarira iperereza ricukumbuye ku byabaye. Bachelet ashyira icyo gitero ku bayobozi abanyapolitiki bagoreka ukuri babigambiriye kandi bashishikariza urugomo n'urwango. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Ravina Shamdasani yavuze ko ibyo bavuga ko amajwi yibwe mu itora ari bumwe mu buryo bwo gusuzugura inzira ya politiki muri Amerika. Shamdasani avuga ko ari byo kwishimira kubona ibyo bikorwa bitarageze ku ntego byari bigamije, ariko avuga ko ingaruka zabyo zise zinahungabanya inzira ya demokrasi ko ari ibintu bibabaje. Shamdasani avuga kandi ko urugomo ku bitangazamakuru rwakongejwe n'imvugo yumvikanisha ko abanyamakuru ari abanzi ba rubanda. Akongeraho ko hagaragaye ibimenyetso by'uko abazungu bari hejuru y'abandi byari byitwajwe n'abagabye igitero ku nzu Kongres ya Amerika yikoreramo. Avuga ko ari ibintu bibabaje cyane, akavuga ko komiseri mukuru w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu Michel Bachelet yamagana ibyo bimenyetso byerekana urwango rushingiye ku moko, kandi ko ahamagarira abayobozi bose b'abanyapolitiki kubyamagana nabo. Arangiza avuga ko kuba umupolisi n'abandi bantu bane barahashize ubuzima ari ibintu bibabaje, agasaba ko hakorwa iperereza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Hashize umwaka kuri itariki umuntu wa mbere yitabye imana mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa agaragaweho ibimenyetso by'indwara yaje kwitwa COVID-19 magingwa ya iyo ndwara imaze kwandurwa n'abantu barenga miliyoni 90 abagera kuri miliyoni 50 barayirwaye barayikiranaho abagera kuri miliyoni 2 irabahitana mu Burundi kuri wa mbere abashinzwe gupima virusi ya COVID-19 batangije gahunda yiswe ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirusi ni gahunda izamara iminsi 30 ikabibera mu rwa mukuru w'ubukungu Bujumbura umujyi utuwe n'abantu barenga miliyoni 1,200,000 iyo gahunda yari yatangijwe mu kwezi kwa gatandatu na perezida Evariste Ndayishimiye yabyushyigikijwe kubera ko mu gihugu hongeye kugaragara abantu benshi bandura iyo virusi kuri wa mbere kandi imbibi zo mu mazi no mu zafunzwe mu Burundi bamwe mu bantu bari bamaze no kubona impushya zo kuva mu gihugu bakoresheje umuhanda bajya mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi babwiye Ijwi rya Amerika ko ibyemezo byashyizwe mu bikorwa ko ntawe usohoka cyangwa ngo yinjire kugeza ubu abashinzwe ubuzima mu Burundi bemeza ko abantu babiri aribo bamaze guhitanwa na COVID-19 kuri 884 bayirwaye abamaze gupimwa barenga 90,000. Tugume mu Burundi ishyirahamwe rya Kiliziya Gatolika rishinzwe gufasha Caritas rigiye gutera ibiti ku nzuzi zo mu mujyi wa Bujumbura na Rusizi uwo mugambi uzatwara hafi miliyoni 120 z'amafaranga y'amarundi ukaba ugamije gufasha imiryango irenga 1,000 yavanywe mu byayo n'imyuzure ikabafasha kugira ngo bashobore kugera ku bikorwa by'iterambere inkuru irambuye Eloge Wirikaneza
Iruhande y'ibiti bizoterwa ku nkengera y'inzuzi na cyane cyane Rusizi Rugabo Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hazoba n'umugambi wo gusahiriza imiryango ikenye kurusha iyindi irenga 1,000 yahuye n'imyuzure y'amazi mu mwaka ushize Bosco Ntakarutimana umunyamabanga mukuru wa Caritas Burundi
kugira ngo rero uyu mugambi ushoboke twarituye abagira neza Ceres Caritas ya Amerika na Caritas y'Ubutaliyano bace baraduterera amafaranga y'uwo mugambi angana hafi miliyoni 120,000 tuzomara umwaka wose tuburangura ibikuru tuzokora navyo kurondera ingo z'abantu aho nikora zishika 1,062 bagowe kurusha abandi bagace baduha umuntu umwe ku rugo azoza gukora kuri pepe nyere kugira ngo azikane ikintu gitunguruko ubwa kabiri tuzokwigisha izo ngo kuziganya no kurangura umugambi mutoya babanje gushira hamwe udufaranga kumushahara wabo twebwe twatoye uko umukozi tuzomuhemba 10,000 ku munsi ariko 5 akabwirizwa kubanza kubiziganya azoheze abiranguza umugambi ushobora guteza imbere urugo tugomba kandi gutegura matuta y'ibiti biba ku nkengera y'inzu nka Rusizi no kubitera kuri izo nzuzi ziri mu gisagara cya Bujumbura ubwa kane twifuza kwigisha amashyirahamwe y'ugwaruka gukunda ibidukikije no gutegura imigambi y'iterambere
iyo migambi irashimwa rwose na komine Mutimbuzi zone Gatumbi kunze kubamo imyuzura kurusha ahandi mu gihugu irimwo Joel Habiyambere umuhanuzi wa Musantere wa Mutimbuzi ajejwe imibano
twabonye yuko mu myuzurira yateye mu Gatumba mu kwezi kwa gatanu ahanini itavuye ku mvura yaguye mu Gatumba oya hanini twatewe n'amazi ya Rusizi kugira ngo amazi ya Rusizi adutere nuko yabonye ko inkombe zitakomeye cyane acamenaraho nyene maze arara mu banyagihugu no kuvuga ariko uyu mugambi bizotuma ibyo biti bikomeza izo nkombe kandi twizere neza yuko imyuzurira ya mitera Gatumba n'izindi zone za komine Mutimbuzi itazosubira turabishimye cyane turabishimye gose kandi twumvise yuko muzoronsa akazi abenegihugu bafite ikibazo baba mu masiti abenegihugu bagowe cyane gusumba abandi nibyo ni kubishima cyane kuko n'ukuri ubuzima burabagoye ntacyo tuzaza kubabwira ngo uyu mugambi ushike ku ntego yawe
Bamwe mu banyagihugu bo mu Gatumba nka Claudine Mpabonimana na Stanislas Minani baganiriye n'Ijwi rya Amerika nabo nyene bamenyesha ko umugambi uje hageze bemeza ko bazobungabunga uko bashoboye bakanavyigisha bagenzi babo
tuvyakira neza cyane bo umwuzuru utera twarabonye amakuba menshi naho je ndavye urugo mbamwo tutashikiriwe cyane ariko umutekano w'abandi bavukanye warahungabanye bo turashimye turakengurutse ubwa mbere kuri uwo mugambi mwiza wo gutera ibiti kuko dusanzwe tumenyereye yuko ibitari byo bikinga inkukura amazi yo mu nzuzi canke mu biyaga atera kugatwara abantu ku nkengera zabo turazi yuko neza ikintu ca mbere gikinga ari ugutera ibiti ari ugutera birya bintu by'ibyatsi uwo mugambi turabona yuko ari umugambi mwiza bikunze uzo dushikana ku kintu gikomeye kuko ni uwo mugambi ni wamara gutera imbere ibiti bigategwa bikamera bigategwa kuri izo nkengera turabona neza yuko bizodukingira uwo mwujure w'amazi yatera hanyuma agatwara abantu agatwara iparasere z'imiryango turabye nko ku bantu batwawe baraboneye amakuba menshi bamwe bagiye mu mpunzi baba mu mahema bataye bwabe muri ubwo buzima kandi hariho n'ibintu byinshi byahononekariye ugasanga imiryango irekeratandukana abana bagiye kuba ahantu barinze gusaba indaro ugasanga batandukanye n'ababyeyi
mbere icyo nakora cyoje ndi umuntu nsanzwe nsasibiriza dufate menyesha abanyagihugu bo muri Gatumba muri Kenya ya mbere ho mbahaye ndavuga ati biti ni kubibungabunga ubonye kugira ingufu nyinshi cyane bigiye biti mu bikingire mu bibungabunge kusumba uko twahora nta karusho gakomeye cyane ko ahantu hari giti ku bisanzwe ntiyasiduka twebwe turiko turakura mugabana turiko turibaruka kuri izi rusizi nakabije keza cyane ko naho nyine ntizosubira kubomoka bobo tuzokora tuvuga tuti bana kijya giti nimuze mwigere mu gikora ko ati ni shamba no kuri bungabunga
abantu baba 2028 bari mu miryango 2600 birenga nibo bari batejejwe zabo n'amazi y'uruzi rusizi yarenze inkombe mu mwaka ushize asendanisha atwara amazu n'imirima abagira ku 2600 bona amajana 766 barimuwe kuko turere barimwo twari tugeramiwe kurusha utundi kugeza ubu abanyagihugu bo muri zone Gatumba bagiye mu masite begeranijwemo bagera ku bihumbi
Imunzi z'abarundi zijya kuri 38 zo mu nkambi ya Mulongwe zikorera imirimo y'ubuhinzi ahitwa ikaseke muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yepfo zaraye zinyazwe amatelefone ndetse n'amafaranga n'abantu bitwaje imbunda bakekwa kuba inyeshyamba z'abamayimayi Dominique Ntamubano wahoze ayobora inkambi ya Mulongwe yaganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo amubwira uko ikibazo cy'umutekano kifashe
bakose amashamba yo kurima hanyuma rero aho hantu niho ku birometero 8 uva mu ikambi niho baza babona umugwi ishwaje ibigwanisho baturumbukiye mu mirima hanyuma rero barabegeranya impunzi zishika ku 38 harimo abagore n'abakobwa 21 n'abantu b'abagabo n'abahungu 17 barabegeranya bamaze kubegeranya barabatera ubwoba barabakubita bamwe barabaka amatelefone babaka n'amafaranga baharuye telefone zagiye gushika kuri 13 naho bagiye baraka amafaranga byo buharuye dusanga ari 2023 rero uwo mugwi ku munsi wa 6 warabaka ibyo bintu nyuma rero biyumvira yuko ku mbure uwo mugwi wari kubarengana wa mungu abandi bongera gusubirayo bagiye gusarura kuko ubu turi mu gihe cy'isarura ry'ibiharage ibijumbu ibigori niho rero bongeye gusanga uwo mugwi kandi n'ubundi ari bukiri kimwe abantu babwira yuko ariho bacumbitse bari hafi y'aho hantu kuko bajye begeranya abantu ngo bakeneyemo abagore batwara ngo babajyane kubagira abakozi bo kubara bashumbira ubugari nicyo rero bongeye barasahura n'ubundi amatelefone barasahura amafaranga ariko rero twabamenyesha yuko muri iyi minsi isihetse mu ikambi mu ijoro hariho abantu babona uwo mugwi urengana uca mu ikambi na cyane cyane ku mabloke ari impera y'ikambi ntambuga bloke ya 21 22 23 24 na 20 niho uwo mugwi ukunze guca
uwo mugwi uvuga n'uwo abantu bameze gute baba ari abasirikare baba ari inyeshyamba ababona babona bameze gute
mu by'ukuri twavuga ko ari abasirikare ba leta inyeshyamba ariko kugeza ubu ntiturashobora kumenya tuti uwo bari umugwi witwa uko nuko ariko ku makuru twamaze gutohoza ko bari bariyo abo bari bafashwe abafashwe cyo abafashe bari ipfutse baravuga yuko ari abamayimayi.
Iyo muvugisha igipolisi n'abasungusungu bakorera muri iyo nkambi ya Murongwe, niki bakora kugira ngo babe bafasha izo mpunzi zijya guhinga za gaseke?
Uno munsi bagize igikorwa bakora, bajyanye n'igipolisi kugira ngo begeranye imyimbo bashiye bata ejo. Bafashe umuduga barapakira abo ba izo mpunzi kugira ngo babacane bashobore kushyira iyo myimbo yabo mu modoka babafashe kubaza.
Ubusanzwe umutekano wo mu nkambi wari wifashe gute?
Mu bisanzwe ibisuga mbere bishyitse, kuko buri gihe twama twavuze yuko mu ijoro iyo migwi irarengana igaca mu nzira iva i Malinde bakinjira mu ikambi, hanyuma bagasohokera muri bloke ya 20 bikunze gushika kenshi, ariko ntabwo bari bwafate, nta munsi cyari bwashike ngo bagire icyo bakora cyo kononera impunzi. Barengana gusa, ariko ubu nibwo dutanguye kubona yuko batanguye gusahura no gufata abantu babafata mbiri.
None murasaba haseri na leta ya Kongo iki?
Twebwe twakamye dusaba yuko umutekano wacu wokongerezwa, na cyane cyane ko dufise igipolisi gike nta gisirikare gihari hafi, umutekano ko wokongerezwa cyane bakatohoza neza, kuko baraturusha gutohoza amakuru y'imigwi ikwiriye cyane hano muri kano karere ka Fizi. Bakaba badukura ngaha bakatujyana ahandi hantu umutekano wacu ushobora kubahirizwa, na cyane cyane ko tutiteguye kuba twosubira mu gihugu.
Urakoze Dominique kuri iki kiganiro uhaye Ijwi ry'Amerika.
Mu nkambi ya Nduta iri muri Tanzania, bamwe mu mpunzi z'Abarundi, abapfasoni, abategarugori barwaye indwara zidakira kimwe n'abarera abana bonyine, baravuga ko batabona imfashanyo bagenewe. Baganiriye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovine.
Natwebwe twiraranye abana aho nikora, abapfakazi n'abapfakare n'abagore indwara zidakira, ntituronke imfashanyo nk'uko bikwiye ko twoyironka. Turonkera rimwe n'abandi n'izindi mpunzi nka twebwe honyine, nk'abamwe bamwe turafise inzu twahawe na UN n'ibivanze bitanyije na Helpage, mugabo turyama hasi nk'inkene, turarya indya muduha naho zitatugwa neza, dupfa kurya uko biri.
Ubu jewe ndyama ahantu hameze nabi, baranse kumpinzu, nagiye hariya kuri muri RPG ndavuga ibibazo byanje ko mugwaye umugera. Umwana ategereje ko mama inzu narabutse, kandi naho ndyama hameze nabi nk'ubu nkanje ngwaye iyi ndwara, nshaka kubatsatsa abantu utwo kurya dukwiye, ndatora ubwo bugari bukangirira nabi, ndarya ubwo bushatsa bukantaca nciribwamo, kandi iyo nciwemo nshamerekwa nabi.
Nireranya abana mu gihe nireranya abana ndi jenyine, kandi ikibazo mfite abana kugira ngo bandonke nk'ikintu kibafasha nko mu myambaro yo kwambara ni kibazo. Abana bangahe kugira ngo uronke icyo ubandika biragoye, nanje kandi nce ndonke icyo nambara nanje birangora. Umwana iyo agwaye hariho igihe avuga ati mawe nshaka, kuko mu gihe cy'indwara y'umuntu agwaye nk'ubu bugari ntaba kiburiye n'ubu bushyiraza, avuga ati mawe nshaka aka kandi ako kantu ntaho ndi bugakure, ntawe uri bukandonderere. Kaca usanga ibyo n'ibibazo bituma umuntu aca yibuka ibyahise, kaca utangira kugira umumabaro mu mutima ati nk'ubuyo naba mfise ikintu nkuramo ikintu ufashe uyu mwana, mba ngiye nkagura aka nkamuha, cyangwa jyeho nagwara b'abana nabo bakagira agahinda ati iyo twaba dufise natwe uwo turi kumwe, taba dufise papa turi kumwe abadufashije, abana bagaca baguma barira ati turagowe turagize gute. Kaca usanga ibyo rero biguma bitunkuza abana, nanje nkaguma
urabona nk'ubu ndyama ahantu habi, abandi barabahaye matara, barabahaye inzu, umukaje baranyimye inzu, n'inzu ndyamamo yaramenetse n'abana mvise inzira mu kubabomokeraho. Nagiye mubona yuko nzobaho gute, ngire kuryama nabi, ngire kuryama ahantu habi, ngire kurya indyambi ntimumpindurira ngo mumpe nk'ako gaceri, mumpe nk'utwo tudagara, byose nta n'ikintu na kimwe mumpa. None jyewe mbona ntabayeho nabi, ndakwiye ko mukure mugatuma mumpa n'inzu nkabamwo, mva nkareka kuryama ahantu hapfa. Urabona inzu irambira, inzu yarasenyutse, icyumba kumba karasenyutse, ndara kubugaraga, kandi mfise abana bangahe
batanu nuko tutari ku ifomu imwe mugana abanje
jewe navuye mu Burundi niranya abana ndagira nino abana baguma barangora twaraheze nyine budufasha hari nifashanye twese ntibatwandike tukabura abandi bakaronka twe tukabura turahagore mu Tanzania tushaka badufashe nyine badusherukire bazagaho twa dufashisha abana natwe badufashe
abatigarugori b'abarundi kazi ba mu nkambi ya Nduta muri Tanzania ha rero niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubili ya Baro wafashije kubagezaho aya makuru mbashimiye ko mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi kuri mikoma ari kumwe na Venuste Nshimiyimana mukomeze kugira umunsi mwiza.